Francine Ndiokubwayo
Dorino Imana ari mu buhinga bw'ivyuma kugira mvuge mu nyumve ndabahaye mwaramutse mwebwe mwese mwazindutse mwumviriza radio isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira zimwe mu ngendo zatanguye gukogwa n'abarongo y'imigambwe mu ntara mu ntumbero yo kubahiriza agate akazi na muntu zirashimisha umugwi w'igihugu ubijejwe CNDH 60 vinyini muraba aurongo yishimikiza ingene ngo imigambwe isigaye ihurira hamwe mu monama y'umutekano ihurikiyemwo bose. Mu gasho k'igipolisi Ngozi hapfungiwe abanywanyi 15 bishengero rya Adventiste y'umunsi w'indwi kuva ejo akaba ari nyuma yaho bataniye mu mitwe bapfa uburongozi. Turababwira kandi ingene abanyagihugu bakoresha umwuka wo gutekesha babyishimira bemeza ko harimo akunguko ugereranije no gukoresha makara. Murabyumva murano makuru aya n'ayandi ni mukanya. Ndasuye kubaramutsa ndabahana ikaze murano makuru mu rurimi rw'Ikirundi duhera mu ntara ya Gitega aho abanywanyi b'imigambwe itandukanye bo muri komine Giheta ngo babanye neza cyane nk'uko byashikirijwe kuri uyu w'Imana n'uwurongoye Sahwanya Frode bo muri iyo komine hari mu birori byo kugurura ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine. Icegera cy'urongoye Sahwanya Frode ku rwego rw'igihugu Leonce Ngendakumana agasaba abanyagiheta kubandanya uko ni inkuru tubaza Gerard Nibigira.
Urongoye umugambwe Sahwanya Frode muri komine Giheta Emmanuel Simbatohana aremeza ko imigambwe ikorera muri iyo komine banye neza kandi ko n'intwaro ibifise mu ruhara.
Twe muri rusange ngaha mu Giheta umugambwe Sahwanya Frode mbere cyo kimwe n'indi migambwe twese tubanye neza twaragize n'amahigwe ku buryo intwaro ngaha mu komine yadutunganirije umunsi twahora tuhura rimwe mu mezi abiri mugabo kubera ibi bikorwa by'amatora byo kwitegura amatora twaciye twumvikana mu nama y'abanyamigambwe yuko twohora duhura rimwe mu kwezi kandi nivyo biriko birakogwa kuko n'ubu umwitangazo ryaciye mu isengero yadutumiye mu nama tuzohurira mu kuri uyu wa kabiri.
Icegera cy'urongoye Sahwanya Frode ku rwego rw'igihugu Leonce Ngendakumana agasaba abanyamigambwe baho mu Giheta akubandanya uko
tubanura kubandanya iyo ngendo yo kubana neza n'iyindi migambwe yo kubana neza n'abatari mu migambwe yo kubana neza n'abari ku butegetsi.
Leonce Ngendakumana agatera kamo abanywanyi b'imigambwe bo mu ntara zimwe badasiba gusotorana kwihanganirana bakarengera ivyo batandukanya.
Tubasaba yuko bo kwihanganirana bakihanganira abandi tukabasaba yuko tutofa ibya politiki tutofa ibya madini tutofa iby'ibitsina tutofa ibyumviro by'umuntu kuko iki gihugu cy'u Burundi kizokwamaho ariko imigambwe irabaho igakura kanasazi kavaho ariko abarundi bazokwamaho Burundi buzokwamaho.
Ni mu gihe kuri uyu w'Imana muri komine Giheta hari ibirori byo kugurura ingoro ya Sahwanya Frode ku rwego rwa komine Igitega. Jean Nibigira ku bwa radio isanganire.
Arakoze Gerard mu gisata cy'ubutungane abanywanyi 15 bishengero rya Adventiste y'umunsi w'indwi mu gisagara cya Ngozi bari kuva ku munsi w'ejo mu gasho k'igipolisi aho Ngozi nyene bafashwe inyuma yaho bataniye mu mitwe mu gihe bariko barasenga bapfa uburongozi bw'iryo shengero. Mu gipolisi bavuga ko hamaze kujeho mugwi ubumvikanisha kugira ico kibazo gitoregwe umuti. Mu makuru ajanye n'indero naho abayobozi n'abaserukira imbere y'amategeko amashure y'ubuhinga GSM na Bomberger yugawe muri komine Nyanzarake basabwa n'ubuyobozi bw'indero muri iyo komine kwegeranya impapuro ndanga munyeshure kuko ngo mu minsi ya vuba hagiye gushinga umugwi uzodisuzuma wongere ugere uzegeranirize mu buyobozi bw'indero bw'iyo komine. Nk'uko biboneka mu rwandiko ubwo buyobozi bwashize ahabona mu mpera z'indwi turangije abayobozi b'amashure yigenga muri iyo komine basabwa kwakira abanyeshure bahora kuri ayo mashure babitura nayo abanyeshure bigoye kuronka ibibanza bakitura ubuyobozi bw'indero muri iyo komine. N'inkuru tubaza Jerome Hakizimana.
Ayo mashure yugawe muri komine Nyanzarake yose uko ari abiri na yigenga kandi na y'ubuhinga ariyo lycée technique groupe scolaire multidisciplinaire na lycée Bomberger akaba yugawe n'ingo y'umushikiranganje w'indero nimero amajana 620 akarongo gahirise 1618 yo kuwa 21 myandagaro inyuma yigendurwa ryaayo mashure akarenze rimwe n'ugwego gw'indero mu ntara ya Makamba. Ngo kimwe mu byatumye yugagwa n'ukwakira abanyeshure mu mwaka w'ishure batarashikamwo, abayobozi n'abaserukira imbere y'amategeko ayo mashure bagasabwa rero n'ubuyobozi bw'indero muri yo komine kwegeranya impapuro ndanga munyeshure, kuko ngo hari umugwi ugiye gushigwaho mu minsi ya vuba uzozisuzuma wongera uzegeranirize mu buyobozi bw'indero bw'iyo komine nk'uko kwandika bwashize habona mu mpera z'iyindwi tuzozereye rubivuga. Abayobozi b'ayandi mashure yigenga ngo basabwa kwakira abana babitura bavuye kuri ayo mashure ngo ariko bakubahiriza ibisata n'umwaka w'ishure bari bagezemwo, nayo abo bizogora kuronka ibibanza ubwo kwandiko ruvuga ko bo kwitura ubuyobozi bw'indero muri iyo komine. Muri komine Makamba ishure rise kominale Munazi akaba ariryo ryugaye bivuye ku buke bw'abanyeshure bwaharangwa muri uno mwaka, nkuko ubuyobozi bw'indero muri yo komine bubivuga ngo bafatiye ku banyeshure 25 mu ishure basanze umwana umwe yoca ariha amafaranga y'ishure agera ku 39,200 arico gituma bahisemo kujyugara. Jerome Hakizimana, Makamba, Radio Isanganiro.
Urakoze Jerome Hakizimana. Turabandanya nano makuru tugaruke muri politiki. Urongoye umugambwe SNL muri zone ya Minago ni muri komine n'intara ya Rumonge yahagaritswe n'abajejwe intwaro muri iyo zone kuri wa mbere nk'uko bivugwa n'urongoye umugambwe mu ntara. Ibyo biremezwa n'urongoye zone Minago avuga ko yagirizwa gukoresha ikoraniro ry'umugambwe batabisabiye uruhusha mu ntwaro. Ku bwa bed ntakiruta harongoye umugambwe SNL mu ntara, iyo ndongozi yabo muri zone Minago ngo izize ubusa kuko atakoraniro barimwe kiretse ngo ko bari ko bari ibikoresho vyubatse iyo ngoro yabo n'inkuru. Nako dukurikirane utwara SNL bede na kiruta
nisunze amakuru nahawe mu gatondo hafi nka 12 ntelefonye nuwe nyina rongo uyu mugambwe SNL muri zone Minago yambwiye ati ubunyene ndi mu minwe y'imbonera kure ati zo mbonera kure rero ati zatuma na chef de zone Minago yomba ni chef de zone mu Minago acavuga yuko ariwe yabatumye amaryo ndamubaza ati none mu bitumye bagufata amatwa gusumya wumvise ari biki acambara ati nisunze ibyo numvise ati chef de zone avuga yuko ejo kwa Mungu hahise kuri permanence ya zone Minago ngo habereye imisi mikuru ngo yo kunywa no kurya no gutamba ngo abantu batari bake cyane bazati ati nta kindi ngo yango nta bindi. Ariko rero je nisunze ku byabaye ejo kuko ndabizi mwarumvise ku maradio bivugwa ko iyo ngoro ya zone Minago yigeze kubisamburwa ku itariki 27 z'ukwezi kw'indwi maze kononwa rero abarongoye umugambo muri zone baragerageje kwirukanga hirya no hino kugira ngo bashobore gusanura iyo ngoro. Iyo ngoro bahejeje kuyisanura barasubira yamera neza, ahanini rero ibikoresho bakoresheje byari baragenda gufata amadeni aha canke hariya. Rero bene gufatirwa amadeni y'ivyo bintu baguma basaba ati dukeneye amafaranga yacu. Rero nkuvuka muri iyo zone ya Minago naciye ntuma ko abarongoye imitumba muri iyo zone imitumba 5 kugira ngo twige ingene amafaranga yaboneka, hanyuma rero aherezwe bene gufatirwa ibintu. Muri icyo gihe turavugana turahara guhanahana ibyiyumviro ndabereka ingene amafaranga yoriwa kandi acaba babyemeye n'amafaranga acaba habonetse kubera hasi haboneka abantu bitanga barayatanga. Hanyuma rero hageze amasaha 8:00 ndavuga nti abantu bangana uku kandi bahanze amaso jewe ntibogenda nta kuri fan rero nta ndabaguriye agafana umwe agafana kamwe kamwe ngaho kuri iyo permanence ya zone ya Sambu. Hanyuma rero baca baranywa baca barataha. Ndababazwa no kubona ibikorwa bikubera ku kuri permanence izwi n'amategeko mugo bikaca yiboneka ko umuntu ari kugirira inama kuri permanence akacaza agafata iryo nibara ku mutemere. Rero nkasaba yuko iyo ngendo na cane cane y'abajejwe intwara aho mu Minago ko bihagarika twaba twagiranye manama amanama gishwa ntabura matari gishwa na mutanteri bagerageza gutanga ihumure ingene abanyamigambwe bogerageza kubana neza kandi bakaza baravugana mugabe imvugo kibabaje imvugo nuko itajana n'iki n'ingiro.
Bede nta kiruta rongoye umugambwe SNL mu ntara ya Rumonge akaba yakuye ku telefone na mugenzi wacu Vestine Butoyi urongoye zone ya Minago iri muri komine n'intara ya Rumonge haremeza ku warongoye SNL muri iyo zone yahagaritswe kuri wa mbere n'igipolisi wakagirizwa gukoresha ikoraniro ry'umugambwe SNL batabimenyesheje abajejwe intwaro nk'uko Rusoya iri habishikiriza iyo ndongozi y'umugambwe SNL biri mu gasho ka zone Minago ngo mukurindira ko ahava yimurirwa mu gasho k'inyamiramabi mu Rumonge.
kuri radio isanganiro.
Kwisaha zitandatu zirenze ku minota 37 ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'agateka kazi na muntu umugwi CNDH ujejwe agateka kazi na muntu nguri kurakora kugira abari muri uwo mugwi bashobore guhagararira neza agateka kazi na muntu muri ibi bihe himirije amatora. Dr. Sixte Vinyini Muraba aurongo ya bivuze mugeha tanguzwa kuru wa mbere inyigisho kubari muri uwo mugwi kubwiwe uwo mugwi ngo ntuharanira gusubira mu muce wa A ibyo bita statut A mu Gifaransa wahozemwo ahubwo ngushira imbere ibikogwa. Obeni Yonkuru.
Jewe sinaje gukora muri komisiyo kugira ngo nkorere stat. Naje
muraza ku mugwi CNDH ngo naho wakuwe mu muce wa A canke statut A ugashigwa mu muce wa B aho ubonwa nk'utigenga neza mu guharanira gateka kazi na muntu urongoye havuga ko uwo mugwi udashira imbere ivyo gushigwa mu muce ubucankuriya.
Jewe nkazoba inzi ko komisiyo ahire iriko yuzuriza abarundi abene gihugu bose aho bari nzonezerwa. Iyo uri kurakora neza n'abakwanka basanga babaye bagenzi bawe. Ndakubwiye yuko tubandanje dukora ku muri rundi turiko bose bazoza barirukanga n'ivyo vy'amasabitu dusanga babishize ko tutanabisavye.
Mu gihe uwo mugwi uriko utanga inyigisho ku bakomiseri n'abandi bakorera mu mihungu itandukanye, Dr. Sixte Vinyini Muraba amenyesha ko ari ukugira bose batahure kumwe agateka kazi na muntu kugira bashobore kugahagararira.
Ikintu cya mbere ni kugira ngo dutahure ibijyanye n'agateka kazi na muntu. Murazi agateka kazi na muntu gafise imigwi myinshi. Ibindi navyo ni ibintu bijanye n'ibikoresho resensrima ibikoreshwa haba mu Burundi haba ku rwego mpuzamakungu kugira ngo tumenye tuti ivyo bintu ni ibihe hanyuma dushobore kubitahura bica bidufasha kwitegura kugira ngo ivyo turiko turakora dushobore kugira urupimo dupimirako hari kijanye n'iyindi migwi ije rwagateka kazi na muntu mu bindi bihugu ikisanzwe ikora gute kuko burya utamenye abandi ngene bariko barakora nawe ntibishobora kugufasha kugira ngo ukore neza. Ikindi nacho murazi ibintu vyagateka kazi na muntu iyo hageze amatora kenshi biravugwa cyane. Iki rero hageze mu vy'amatora bisaba ko natwe twisuganya kugira ngo twitegure ntituzotegwe tutabanje kwitegura.
Kubujanye no kutihanganiranira mu vya politike umukuru wa CNDH amenyesha ko naho nyene bari ku kivi kandi ko bamaze gukora ibitari bike mu guhuza abanyepolitike ngo babane neza.
Urakoze Obani yo nkuru muri CNDH kandi ngo barashimishwa na zimwe mu ngendo zatanguye gukogwa n'abarongoye imigambwe mu ntara kugira gateka ka muntu kagume kubahirijwe. Sixte Vinyini Muraba agahamagarira abanywanyi b'imigambwe kubana mu budasa bwabo nk'uko ubigirwa n'indongozi zabo.
Ari ingendo nziza bariko barafata mu Burundi kandi bariko bayigira mu migambwe yose naho bitavugwa mu ntara za ruguru maze imwimisi hari ikintu cyatanguye twashimye ibintu bavuga urya mugwi uhurikiyemo bose uraba ibintu by'umutekano ubu baremereye ko n'imigambwe iheruka kumerwa vuba nk'uyu senere uheruka kumerwa vuba bavuze bati nabo nibaze baje muri uyo mugwi kugira ngo ibyo baravuga ngo twe turakinzura ibyo bavuga ngo twebwe ngo tugira amarondo natwe tube turi kumwe ico ni ikintu cy'ambere kugira abantu bumve aho abandi bageze. Ubu aho twaciye twasanze bashizeho imigwi ya WhatsApp kugira ngo abahurikiye mu migambwe yose bamenye ikintu kibaye ku mutumba kanaka mu ikomini kanaka. Ivyo rero twahabwa cyane tusaba mu zindi ntare zyawe bitarashikaho navyo babishireho. Gucyo bica bituma abene gihugu bose mu migambwe yose bamenya ukuri kubiriko biraba ku munota uwo ari wo wose. Hari ikindi nacyo abajejwe intwaro bagize ni inama kira kwezi bagatuma ko abajejwe imigambwe kugira ngo bababwire ko bateza kubana babwire ko bateza kubumbatira amahoro bose bari hamwe. Iyo nama mu ntara twaheruka gucamo ngozi ya Kirundo na Muyinga yaratanguye. Izo rero ni ibintu byiza duteza kubandanya dushigikira. Ivyo bintu dutegerezwa kuza turabikoresha kugira ngo n'abatarabitangura bavyumve. Nako kuvuga ngo hari kutihanganana bishitse uwo muntu nahantu watwekiwe twebwe ntituzo kwigira dushigikira ku muntu n'umwe agenda ngo akinyanga gatika kazi na muntu. Dutahure ko mu gihugu tureza kubana uko bigenda kose.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura barashimye koreshwa ry'umwuka wo gutekesha ibyo bita gaz mu gifaransa. Abanyagihugu bavuga ko ikoreshwa ryawo rifisa kunguko ugeranije n'ikoreshwa ry'amakara. Mu bakorera muri ico gisata bavuga ko igiciro cy'uwo mwuka vuba kigiye kugabanuka kubera uturusho leta yatanze mu kubazana uwo mwuka. N'inkuru tubaza Moyize Misako.
Awanya gisagara babwa ko ikoreshwa ry'umwuka bita gaz butane mu gukinjika ubafitiye akarusho kanini bakamenyesha ko ikoresha bw'iyo mwuka byoroshye ugeranije n'amakara.
Gaz usanga nta bintu bya salete ifise ni intu iri rapide urukwakorera urukwateka uranyarusa guhisha urateka ubwo nyene uragiye. Dufise nibintu byo kuba ufite umukozi ugasanga arakugora ariko uwo mukoresha gaz na urashiye urashika ukitekera ukisubira ku kazi kiwawe.
Akunguko kari kuri gaz kubera ibiciro by'amakara usanga dukoresha amakara menshi ku kwezi menshi cyane.
Abikora kuri ubwo buhinga bemeza ko ibiciro bitavuna aha bakavuga ko ikoreshwa ry'uwo mwuka rituma ibidukikije bitagera migwa.
Iyo ukoresheje gaze uguze nk'ibihumbi jana ikora 3 mois irenga 3 mois et demi ariko ukoresheje amakara ucusanga ukoresheje ibyo bihumbi jana ugasanga ubikoresheje mu meza abiri gusa cyangwa ugasanga nk'agakara gakorokeye ahantu harahiye. Ariko gaze n'ubuhinga bwiza iza nta nakimwe giturira oya ntibivuna cyane kuko yihumbije imaze kugura 1000 igakora imezi ayo mahera ni make cyane ku makara kuko amakara urumva birakonsoma cyane.
Abakorera muri ico gisata baremeza ko abanyagihugu batanguye kwijukira gukoresha umwuka. Ujejwe ubudandaje mwishyirahamwe Ruxa Company akavuga ko ugukoresha uwo mwuka bishobora gusubirira gukoresha amakara ava mu biti. Kiza Jumaine abona ko ibiciro bigiye vuba kugabanuka bitewe n'uturusho leta itanga kubakorera mu gisata cyo kudandaza umwuka.
Igiciro kiracari hejuru gatoyi leta yabitorohereje kuko yabyumvise kumva ko harimo ingorane ubu hari exoneration ziko zirasohoka zerekeye ingene dushobora kugurisha iyo gaz no kwideduana bikazoca bigira impinduka nziza ku giciro kubera ko ndi tutari hawo mataxe igiciro cha gaz kishoca kimanuka.
Uwajejwe ubudandaje muri iyo shyirahamwe agahamagarira abanyagisagara gukoresha ibikoresho bishasha bidakozwe mu byuma bidaturika mu gukinga impanuka.
Urakoze Misago. Abanyeshuri b'abakongomani biga mu makaminuza atandukanye mu Burundi ngo barababajwe n'ihagarikwa n'ifungwa ry'abanyeshuri bagenzi babo na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Vital Ciruza rongo ishirahamwe bahurikiyemwo mu itangazo ryo kuri wa 2022 ku kwezi ahamagarira abanyeshuri kutitaba ivyigwa vy'imfata kibanza. Amenyesha ko mu kiringo c'indwi imwe gusa abanyeshuri barenga 90 bamaze guhagarikwa bagasaba leta ya Burundi ni ya Congo kumvikana kugira ngo abanyeshuri bashobore kuronka impapuro zibemerera kuba ku butaka bw'u Burundi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akamenyesha ko igikorwa cyo gusuzuma ababa mu Burundi bitemewe n'amategeko kibandanya. Pia Nkurikiye yari yashikirije mu ndwi heze ko abakongomani 30 bahagaritswe ngo kuko bari bafise impapuro za CPGL zo gutembera gusa.
Uracha kugacana yandi munkino.
Uchanandi y'inkino imigwi 38 ngo ni ikina inkino z'abagendana ubumuga mu ntara 13 zo mu Burundi aho buri mwaka ihurira mu mahiganwa atunganywa n'ishirahamwe y'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi. Ibyo bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishirahamwe y'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi Omer Hayimana akamenyesha ko ubukene bw'ibibuga n'abahinga bo kwigisha izo nkino ari zimwe mu ngorane zihanze inkino z'abagendana ubumuga. Ido nido na Vianney Ngendakumana.
Omer Hayimana umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi Handi Sport amenyesha ko buri mwaka hatunganywa amahiganwa ahuza imigwi iva mu burere butandukanye aho ababa ba mbere baca bahiganwa ku rwego rw'igihugu.
Ingene bitunganije no kuvuga imigwi iritegura iy'ibiri no kuvuga mu burere butandukanye hama tugakora ikirangamitsi cy'imigwi ahandi nko muri sitting volleyball hama hakaba ugukurakuranamo mu burere w'abarimo hama imigwi yashoboye gushika imbere igahura kugwego kugihugu. Atletizi mevirabalime mharimu mwaka chayi kabiri. Hama kilebe yose azana wanonosiba abu. Totuwa bahayi kiranga misi wazwa kore lako tuwa hino mwanyo kuiteguru.
Ni mugihe izo ngino zaba genda nubumuga zikita angura kukingwa muburundi. Ngozaki ni kwa mugisagara chabujumbura ho nyene. Aliko ngozaki ezirateli mbele kushikana aho zishika munara chumila zita tuzo muburundi. Nguko muyobozi ajejubu hinga abandanya vishikiriza.
Nukubuga kutuwa tangu mwaka mbinaga tandari nga ekipi mikina ya sitting volleyball. Mungawa ovo u tuagezi kuma ekipe ya baba mirongini tuagezi kumino mitatunu munani. Akinwa munara chumila zita tu muburundi. Aliko bja tangu ye. Nga mugisagara chabujumbura. Ovo ikinwa. Humo urundi bukosu nukubwa munara chumila zita tu. Nihino zikinwa nitirawa nchi chane vipanyi ni vipuka dufise vipanyi na bahinga voku zigisha utaliweshi chachane harabone kanga sitting volleyball ya volleyball wakina bichaye goroboro ya hali ya kubatawona harikuwa rawaho za jido adaute za taikondo tenis do table na atletizmu remu michebi tanu kanyi harikawa hali nino nyishi kuhisi mgao nizira shobora kukwa hana morundi nyishi vipanyi nuko dafise amatere yugu kore lako
kubwa Omer Habimana ngo ubukene bw'ibibuga n'abahinga bo kwigisha izo nkino z'abagendana ubumuga ngo ni zimwe mu ntambamyi zihanze igisata cy'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi.
Intambamyi zirahari na cyane kuko ubukene bw'abahinga mu kwigisha izo nkino, ubukene bw'ibikoresho, hama ubukene bw'ibibuga bimenyereza ko novuga ama terrain ashobora koroheza abantu bagendana ubumuga. Zine intambamyi usambere nakomeye n'inkino zitaramenywa n'abantu ziriko zirabanyishye mugabo ntiziramenywa n'abantu beshi.
Omer Habimana atera kamo abakunzi b'inkino muri rusangi n'ubushikiranganje bujejwe iby'inkino kubafata mu mugongo no kubafasha kumenyekanisha be n'izo nkino z'abagendana ubumuga.
Urakoze Vianenge ndakumana ni hano duce dusozerera amakuru twa twabateguriye kuri no mutaga nk'abanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye. Dorine Uwimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma ndamushimiye mwese mugira umutaga mwiza. Yeah.